Tendente efudente niwe wetwizigiye usubiziteka
Ibirori byo gutanga uzinduko yahariwe umurwanyi byabereye mu gifurwa cya Komine Mpanda ni mu ntara y'Ububanza mu burengero bw'Uburundi. Aho hafi bwa barwanyi 14 ba CNDD-FDD umuhari w'inyeshamba watangujwe n'abahutu ugahinduka umugambi uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005. Umunyamabanga mukuru wabo niwe yavyuguruye. Reverien Ndikuriyo yahoze nabo nyina n'umuroberi yasavye abantu kuva abantu n'amacakubiri.
Abamubona bose nta mwasi yabarasa. Nti twabikiye. Bishi ntari babizi. Nta numwe nitwagiye kunatemwa y'umurwanyi yapfiriye ku rugamba twaje natemwa y'abagwanyi bishwe na bene wabo nico gituma amaraso yasesetse yotubera umushinge uko igihugu gikomeye ndongozi muri ngaha ntimwibagire kuko ari indongozi ibaye umukuru ashobora ngo ibyo bintu byanyu ngo ntimwumbaze cha imodoka 10 zose ziguherekeje ngo ibyo bintu byanyu ntimwibagire rero
ibyo abwiriza cyane cyane abategetsi hari ababizirikana nabahoza mu gisirikare cya kera n'abari mu mihari yagwanya leta naho hari nduye abahariwe mugabo basanga basa n'abatereranywe abana begeranijwe mu rwati mu ntaza cy'ibitoke na bubanza mu buraruko bushuburengero baganiriye n'ijwi rya Amerika
tugendera kudusheze rurante abandi ntibabona witwa ngwaragiza agendera kuri ayo mabekiye tuba mu kizime kivyo nivyo boza tukabiganira tukaganira mbere se bakanaturemesha kuko rona bajya bose nabantu twahora natuzinanye
uwo munsi mukuru uba kuri bamwe twabafabe ntitumenye twumva wabaye
jewe nukuri naco ndawuzi ko kukubera ntituwigishwa umenga turawukingwa twe twahora muri leta mega ntituri nk'abahoze ku rugamba nk'abandi nk'uko batuzanye bakadushira hamwe ntibadutandukanye kujya leta ivuga ko ari umubyeyi wa bose yoba umubyeyi wa twese
twasaba ahanini aho twoshobora kurangura imigambi na twebwe kuko nadashobora kurima twe kwiyunganya tugatuma abadufasha bakarima
nk'abo twahorana ku rugamba bari imbere boza bararaba natwe bakaza baratwibuka igihe utabona umuntu ataza kugusuhuza agasahuwe uca wihebura ati eh bwa bundi bararutaye kandi twahorana ku rugamba nyahandi uca wihebura
Katsemiza bigomba mukuru w'ishyirahamwe ry'abamugariye ku rugamba arashima ko ku nshuro ya mbere batumiwe mu birori ariko n'ubu haracara gahaze izina ryo habwa uyu munsi n'itunganywa ryawo
umugwanyi n'umuntu ari ku kazi yabari karagwana kwe twari twatanze icyumviro cyangwa icyifuzo cy'uko uwo munsi wohinduwe ukitwa umunsi wahariwe uwahoze ku rugamba bavuze umunsi mukuru w'umugwanyi ukabutegurwa n'umugambwe uwahoze ku rugamba n'uwo wese yaba uwahoze mu gisata cya leta yaba uwahoze mu migwi igwana baca baja mu mugwi umwe turifuza ko ejo cyangwa igihe ejo byohinduka bikaba umunsi mukuru utegurwa n'igihugu ntube we w'umugambwe
Emile Magere amuserukiza impuzamakungu w'umugambwe SNL utavuganwa n'ubutegetsi wabyawe na Parupe Hutu FNL umwe mu mihari ya mbere y'inyeshamba z'abahutu yunga mu byabiza bigomba
mu migambi ya SNFDD ni gisirikare gusa nicyo gituma bagira umunsi mukuru bagwanye kugira ngo batere ubwoba abanyagihugu bavuge ati mwabonye cyangwa gisirikare mwabonye babagwanye mukagira icyo muvuze cyangwa gisirikare gica kiza kibafyone ko SNFDD atari yagwanye yonyene ahano basi kariba leta batuvuga ati umunsi mukuru w'abagwanyi bose SNDFD yagiye mbere mu ishamba mu nyuma hamwe babakura mu makambe babakura hari hanze barataye n'urugamba bamwe bibereye muri Kongo abandi bariko binywe rwagwa umugorigori muri Tanzania barabatera barabazana ati mbaye mu generale ubaye umusirikare kanaka
biza bigomba nahanura umugambwe uri ku butegetsi kwirinda kugirisha ikarashisha urwaruka rwawo ni mu gihe mu mpera z'ukwa munani umunyamabanga mukuru wa SNDFD yasavye imbonera kure kwimenyereza neza kurusha gutambuka gisoda hari kwa 28 ku munsi wazihariwe
nk'ubu turi mu ntwaro y'imigambwe myinshi cyazira ikazirizwa yuko ari umugambwe werekana urwaruka rugirira ikarashishi igisirikare kandi ari ubw'umugambwe umwe gusa iba ari inzoga ati tubigire borekura n'iyindi migambwe yose ko bose barashoboye kubigira mugambo ndanzi ko iyindi batabigira kubera ko bo baragira ati mu mategeko nta ushobora kugira imyimenyerezo gisirikare kandi hari igisoda kabiri igipolisi
Yindwi zosozerwa ku itariki ya 20 muri komine Bugendana intara ya Gitega hagati na hagati aho umugambo uri ku butegetsi ukunze kugira ibirori byinshi nko gutanga ubwizwa nshingiro rishasha mu 2018 ukugurira imyamamazo mu matora y'umbi 2020 hamwe n'ibindi aho Bugendana ukigwanira mu ishamba wagizwa kuba wahishe abeganijwe hamwe yo mu bwoko bw'abatutsi ya 648 mu 1996 Eroje uri ka neza juja Amerika.